tubagezaho buri cyumweru. Tubashimire kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bafaso ni mwese muri mu kiganiro cyacu cyo muri aka kanya, murakoze cyane rwose kwa mwashoboye kutwitaba. Hanyuma nashaka ubwa mbere na mbere mfatire kuri aka kanya mbonereho kuba kwifuriza ika umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru w'abakenyezi uhimbazwa ku isi yose kuri tariki 8 y'ukwezi kwa gatatu. Ndabakeje rero mwese uko muri babi.
Murakoze cyane Freddy kutwifuriza uwo munsi mukuru mwiza. Namwe nizeye ko mumeze neza, murakoze no kubutumire.
Murakoze.
Urakoze cyane kutwifuriza umunsi mukuru mwiza.
Ni byiza cyane.
Kutwifuriza umunsi mukuru mwiza aba turi kumwe n'abakenyezi batwumviriza.
Ni byiza cyane rwose. Nk'uko rero turiko turabivuga, ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwahariwe abakenyezi. Icivugo cy'umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi ku isi muri uyu mwaka 2024 ni uguharanira gushira hamwe eka gushirwa hamwe arivyo bita inclusion, eka no kutanga akarorero k'ukuntu abafasoni abogene wosanga badakumiriwe eka bari mu nzego zose, bari mu bibanza vya mbere, haba mu vyerekeye ubutunzi, imiba ni kibano no ku mitumba aho bari hose. Uyu munsi rero nkuko twabivuze n'umunsi wahimbajwe ahantu hose ku isi. Nashaka ubwa mbere na mbere Professeur Marie Louise Barichako mutangure mu twidondore mu majambo make cyane rwose imbere yo kutubandanya.
Docteur Marie Louise Barichako ndongo y'umuhari n'amahoro uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Murakoze
n'abigeme bari hamwe kwa mamisi yose natwe nk'uko abandi bose babikora tuja hamwe kugira ngo duhimbaze uwo munsi mukuru wahariwe abakenyezi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turashima intambwe u Burundi bwageze ko nk'ibindi bihugu byose, ariko karaba rimwe rimwe muri byinshi tugasanga byinshi cyari ku mpapuro biratanga jambo.
Ibyo bibazo turabigaruka ko mu kanya gato Dr. Marie Louise Barichako, ariko nashaka na Madame Zina Ntiranye bagira nawe nyine batwidondore atubwire icakora muri iki gihe nahari.
Murakoze cyane Freddy. Nagomba mbari ndamuso mutumire wundi ari mu Burundi. Jewe ni Ntiranye bagira Zena mba mu mujyi witwa Buffalo New York, turi hafi ya Canada, ndi muri Etazini, nkaba nigisha kuri Université State University of New York, nigisha igifaransa mugabo ndigisha na Women Studies ibijyanye n'abakenyezi, nkaba kandi ndi active muri community y'abarundi kazi bari hanze cyane cyane muri Amerika. Murakoze
cyane rwose. Nk'uko twabivuze rero uyu munsi ni umunsi uhambaye cyane rwose ku isi hose. Icivugo cy'umwaka nk'uko twabivuze ni ugukora gutanga akarorero mu byerekeye gushyira abafasoni abakenyezi mu nzego zose, eka haba mu mashuri haba he, kugira ntibakumigwe ahantu na hamwe. Nashaka Madame Marie Louise Barichako mutubwire ubwa mbere na mbere icyo muvuga kuri icyo kivugo cy'umwaka.
Kubyukuri gishingiye cyane ku byo guteza imbere abakenyezi kugira ngo baheze nabo bashyigikire iterambere, bafashe mu iterambere ry'ibihugu. Birajyanye n'ibyo uvuze, ni ibyo gushyiramo abakenyezi ibintu tumaze kw'igihe kirekire tuvuga, n'ibintu ibihugu byose byiyemeje harimo n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko turacaraba tugasanga intambwe iracara ndende, inzira iracari ndende, hariho ibyakoretse, hariho ibyarushobotse. Iyo turabye aho twavuye n'aho tugeze uyu munsi, n'ukuri twashobora kuvuga yuko hariho ikitari gito cakoretse. Mugadushubeshe kabiraba naho tugize tuti kugira ngo igihugu gitere imbere by'ukuri kuri bose bizosaba yuko atabakumirwa atabashirwa munsi y'abandi haracari intambwe kugira ngo Uburundi buhashike abakenyezi baracari munsi cyane gutunzi ari mu bya politiki ari mu bindi byo gutunganya igihugu mu nzira zimwe cyangwa izindi urabona by'ukuri ko abakenyezi bakiri kure baracari kure no urabe no mu by'amashuri urabe no mu bindi byose haracari intambwe yuko igihugu gikeneye gufata ingingo yo gushyira imbere icyo kintu cyo guteza imbere abakenyezi by'ukuri ukaba umugambi wa leta kandi umugambi baheza bagashigikira bagahagurukira gushyira mu ngiro.
Namwe madame zina ntiranye bagira anashaka imbere ko tuja ku muzi w'ikiganiro mugire icyo muvuze ku kivugo cy'uyu mwaka aho bavuga ko n'abafasoni k'abantu bose barimwo gutanga akarorero kugendera inyifato yo gushyira abafasoni abakenyezi mu nzego zose haba mu byerekeye ubutunzi amashuri mu kibano n'ahantu hose icyo kivugo mu kivuga ko
murakoze cyane icyo kivugo ni cyiza kandi umenga ukuma kutashe ampa icyivugo cyiza mugabo no kuraba ukuntu izo byivugo tubishira mu ngiro nkuko mutubwire wende yabivuze nibyo inkinga iracari ndende mugabo hari ibyagiye birakogwa haba mu Burundi canke mu bindi bihugu nkuko icivugo kibivuga nuko umukenyezi nawe ahabwa ikibanza cyane cyane mu nzego aho amadesizi afatigwa aho abagabo bari sinavuga ko ari jite kuza ko ari umukenyezi gusa mugabo agateka kiwe naho kakubahirizwa nk'akarorero mu bijyanye n'ubutunzi nkaraba cyane cyane nk'iwacu Burundi abakenyezi benshi n'abarimyi leo bisaba yuko bagira bahabwa amahigwe yo kuronka imitahe kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu butunzi bashobore guteza imbere imiryango bateza imbere n'igihugu rero abakenyezi batarimo kandi murazi yuko ku isi yose abakenyezi nitwe turi benshi ni ukuvuga yuko muri izo iterambere tuvuga abo bantu bari ku bwinshi batarimo nta kuntu bazo kwisununwa naho tuvuga ngo bari ngo inclusion nibyo inclusion irahari nta muntu uvuga ngo banyigisuye kubara ngo ndumukenyezi ahubwo no kubona yuko abakenyezi bashoboye kandi bagahabwa agateka nk'akabagabo bahabwa bakabona yuko abakenyezi nabo badasigaye inyuma
hari amashirahamwe haranira ineza y'abapfasoni avuga ko mu gihe abapfasoni bonyine bumvise ko baterezwa kugendera eka no kwerekana uko kuja hamwe uko kugwanya kudakumirwa arivyo bituma kandi bakabagira ububasha bukomeye bakumva ko bafise ububasha murabona ko abafasoni turetse abafasoni bahanira basanzwe bazi ko bahanira inyungu z'abakenyezi muri baza ko ivyo byose bimaze kwinjira mu mitima y'abafasoni bose nko mu Burundi bakumva ko batezwa kuja hamwe bakumva ko bategerezwa kugwanira ibibanza bafise ko urenganze madame Baricako
abafasoni barabyumva kuko nabye ibikorwa ibintu byose bimaze gukorwa nta na kimwe cizanye nuko abakenyezi bagiye hamwe bakabiharanira aho tugeze urwego tugeze ko intambwe tumaze kugira ni kubera yuko abakenyezi bahagurutse bakabirwanira kandi nibo baracabirwanira rero iyo ariko baravuga ngo abakenyezi ntibaje hamwe ego bari hamwe kandi zema ntitwicaranye ntituzinanye mugabo tuvuga bimwe urabyumva ntitwovuga ngo ntituri hamwe kuko turahuriye ko icyo twifuriza abakenyezi b'u Burundi niko icyo twifuriza igihugu cy'u Burundi turagihuriye ko turagisangiye ni ukuvuga yuko icyo kintu ubwo rugamba rwo kugira ngo turondere abakenyezi nabo guhabwa icyo kibanza kibabereye kandi kibakwiriye kuko ari abanyagihugu nk'abandi turagihuriye ko nicyo kintu turiko turaharanira uno munsi ndifuza rero yuko ijwi ryacu ryokumvikana kugira ngo ibintu mu Burundi bihugu cyacu cyangwa ibindi bihugu ibyo biyemeje bakavuga yuko bakemera yuko abakenyezi ari abanyagihugu nk'abagabo kandi barinda gufatwa nk'abanyagihugu babikwiriye ibyo bintu ntibize mu majambo vive mu mpapuro vive mu ngiro ubibone
madame zena ntiranyibagira ico kibazo namwe ndakibabaze murabona ko muri iki gihe nkuko ico kivugo kibivuga ko mu gihe abafasoni bagiye hamwe eka bakumva ko bateza gutanga karorero ku kuntu badashobora kwemera kurenganywa bateza kuba bashizwe mu nzego zose muri baza kwico kintu kihari mu Burundi cyane cyane ku bafasoni baba mu mitumba baba ku mitumba baba ntaruguru turetse abafasoni baharanira ineza y'abandi bafasoni
murakoze cyane ku ico kibazo baracumva kuko ubu muri no minsi niyo baje mu makoperative niyo baje mu mashyirahamwe bakaja hamwe bagakorana baracumva kuko barabona ko gikenewe baracumva kuko barabona ko bakeneye kudandaza bakeneye guhabwa imitahe kugira ngo bagire petit commerce kuko ni ibintu biri spontane sinzi ngo kivuga ni ibintu bibona ko muri no myaka tugezemo umukenyezi arabona ko adashobora gusigara inyuma n'abari mu mitumba barabibona kuko ariko baraja hamwe bariko barijukira amakoperative bariko barijukira sinzi ko twabivuze kare hari ama banki y'abakenyezi hari abakora amaproje y'abakenyezi mugabo kandi subire mvuge bajya abakenyezi babarimyi barabona yuko nawe naho arabarimyi barakeneye gutera imbere rero novuga ko babizi kandi barabiharanira nkuko umukenyezi wundi yabivuze ijwi ryabo riteza gushika kure kandi nibo nitwe tuzorishikana kure twebwe abakenyezi nibo kwicara rero bavuge ngo ngunda zobinkorera urumva nibo bateza kuvyikorera ahubwo bategereza guhabwa gushigikirwa kandi leta ikaba basigikira haba ku mitumba haba mu maprovensi babona yuko abakenyezi badashobora gusigara inyuma.
Egome madame Marie Louise Balichako mwavuze ko hari intambwe imaze guterwa cyane cyane mu vyerekeye uburenganzira bw'abakenyezi ariko nkuko mwabivuze intambwe iracari ndende ku bwanyu naho heze igihe abantu baterakamo ko haba ubungane bw'ibitsina eka uburenganzira bumwe ivyo ntibirashika kwihangiro abapfasoni n'abakenyezi eka n'abarundi muri rusange bipfuza eka n'abashinga ntaye bose ku isi yose cyangwa abapfasoni bo ku isi yose ku bwanyu intambamyi ziri hehe?
Intambamyi iraba yashobora kuva kuri byinshi yashobora kuva ku buryo abajejwe gufata ingingo batagishira icyo kibazo cy'abakenyezi batagishira mu bintu bihambaye bikeneye gushyirwa ku inguvu imbere y'ibindi byinshi. Intambamyi yashobora kuva yuko hakiriho bwa buryo tubona ibintu bya kimwe bita muri sitata patriarka gutuma yuko muri byinshi umugabo ari we afise ububasha ari we ari hejuru ari we ategeka ibyo nabyo birashoboka. Ikindi nacyo gishobora kuba intambamyi ni uko mutubwe muri bya patriarka nyine yaba mu bagabo benshi bashobora kuba bari no mu nzego zihambaye zifata ingingo bakaba batabyemera bakiganije bakabona yuko uri kuvuga ibintu bidakomeye ariko ari ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga ikindi rero nacyo twariko turavuga na zina yavuze ko kandi n'ibyo abakenyezi barihagararira barivugira mugabo twame twibuka yuko mu Burundi gushika uno munsi turavye ingene abana baja mu ishuri ingene ababyeyi aho bashira ingufu kurusha ahandi abenshi baracashira ingufu ku muhungu ejo bundi twaragize etude iraba ingene abana bava muri ajya amashuri ya fondamental na post fondamental hanyuma abana benshi ariko bava mu mashuri abaturage dusanga abakobwa benshi baravamo kubera iki kubera harabi ubukene mu miryango ababyeyi bagaca babona ko habaye ubukene reka bashidukuremo umukobwa umuhungu asigara riga kumva ibintu nk'ibyo ibyo byose n'ibintu bishobora gutuma icyo kintu kitanyaruka mugabo cyane cyane hariho icyo kintu cy'ubushake bw'abafata ingingo kugira ngo babone ko icyo kintu bagihagarariye iminsi yose icyo kintu cy'abakenyezi kirakenewe mu bategetsi bo hejuru umuntu agifata mu minwe akakivugira akakigwanira gushika gikorwe kuko ntibica biyoka gukorwa ari ukuntu sosiyete iba yarabayeho yamenyereye ibintu yamenyereye kugira ngo bikuremo ntibyoroshe.
Murabona madame Marie Louise Balichako murabona hari cyo kugwa kugira ubushake bw'abafata inkingo buhinduke canke eka buboneke
ibyo ntaga hato gashoboka ni n'abakenyezi bazoguma bavuga gushika ijwi ryabo ryumvikane hanyuma turondere ababyumva babidufashe kuko urugo rugamba naho tuguma tubivuga si urugamba rw'abakenyezi ni urugamba rwa bose kuko iyo abakenyezi bateye imbere umukenyezi agatera imbere akaronka uburyo agatunga urugo ruba rutunze umuryango utunze rero si ikibazo cy'abakenyezi gusa n'abagabo babyumva badufashe duhagurukane twese tubivuge twese abahungu babyumva badufashe bashigikire abakobwa tubivuge kugishika babyumve kuko nta yindi naji nta buryo bundi bunabumwe buriho.
Madame Zenya ntiranyibagira haraheze imyaka itari mike ubwo burenganzira bwa fasi n'ubw'abakenyezi buharanirwa ariko intambwe irahari nk'uko mwabivuze ariko ntirashika ahantu abantu bose cyangwa abafasoni n'abakenyezi bashobora kwishima bakabona ko ubungane hagati y'ibitsina ari bwose ku bwanyu intambamyi zirihe?
Yakoze cyane intambamyi genocide mugabo izo novuga zikuru zikuru cyane uravye mu gihugu cy'u Burundi ikambe novuga ko ari byavuze bya patriarca umengo harakamenyero yuko umugabo ari we a contribute muri byose umukenyezi akarindira bakamuha cakabiri ni mico y'uwacu usanga umenga umukenyezi yateguye kuguma muhira akarira abana hanyuma gateka mugabo umukenyezi nibaja kurima nibaja kurondera nibaja kudandaza urumva umukenyezi akora byose rero ategeza gushigikirwa ico ni cakabiri ica gatatu ni iby'uburyo guhabwa uburyo kugira ngo biteze imbere kuko tusubiye inyuma gatoyi uyu munsi mpuzamakungu watanguye kubera agateka k'abakozi kuva kera muri Amerika ukuntu byatanguye bashaka abakenyezi nabo bagire bahembwe nk'abagabo bahembwe amasaha abakora abameze neza nk'abandi bakozi kugira ngo ntibakumigwe mugabo ubunye turagenda kuri sale tukatamba tukambara ibitenge mugabo ntidushaka kubagira yuko uyu munsi wari uwo kugira ngo duharanire agateka mu butunzi urumva rero umukenyezi adafise adahawe amahigwe y'ukuntu imitahe kugira ngo nawe ateze imbere umuryango yisununure agire icyo no kwita source de revenu ashobore gufasha ujya mugabo we amusahirize iyo izo kumara intambamye hano iyindi yavuga nini n'amagara y'umukenyezi umukenyezi adafise amagara ntazoza kwiteza imbere cyangwa ngo aze ku meza aho abandi bariko baravugira bafata amadesizio nicyo tubereza kwitaho amagara y'abakenyezi haba abatwara igihugu haba abakenyezi bonyine hama ikindi gikuru nuko abakenyezi tikumira hari abakenyezi benshi bashobora kuvuga ngo ngire kuvuga icyo nosaba umenya nshabura ishira soni naho muri Amerika twe tubaye hari igihe umukenyezi agiye gusaba agateka kiwe bashobora ngo ni ngo umukenyezi w'umushira soni ngo reka agwasaba kungana n'abagabo oya ahubwo ni kugira ngo twe dufashe natwe abagabo ni kugira ngo natwe twisununure abakenyezi dufashe umuryango dufashe mu gihugu
ku bwanyu madame Zena ntiranyibagira hari ikintu cyokorwa mu buryo bwihutirwa kugira ngo ibintu bihinduke
nuko abakenyezi tubandaye tuvuga nuko abagabo badushigikira nuko abagabo bacu basaza bacu badushigikira nuko intwaro abari ku butegetsi bashigikira ico kintu yuko umukenyezi ateza nawe ku gutera imbere kandi ndazi biko birakogwa mugabo ni ibintu byo kwamiza ko si ibintu by'umunsi umwe gusa ibintu byo kwezi kwa gatatu gusa ni ibintu umuntu aguma yamiza ko buri munsi ukabona yuko nyumva hageze kuja ku ishure abana b'abakobwa bahabwe agaciro nk'abahungu hageze gutorana amatongo abakobwa nabo bagira ico baronka nyumba ari igiseke nyumba ari iki ntibavuye gusa ngo abagabo nibo baronka mugabo sindiko ndavuga ngo umukenyezi bateza ku mugabo oya ndiko ndavuga ahubwo agateka ku mukenyezi gakogwe cyane abakenyezi tugaharanire mugabo n'abantwaro mu nzego nabo nyine babishyiremo ingufu.
Ndagaruka kuri cya kivugo madame Louise baricako kivuga ko eka niyo abafasoni bagiye hamwe iyo bagiye hamwe bakumva bakagendera uko gushaka kungana uko kugwanira uburenganzira bwabo bibafasha kuko usanga babona ko bari mu murwi bakabona ko bafise agaciro eka bakaba bafise n'ububasha bwo gusaba ibyo basaba akamumutera abakenyezi muri rusange naka kuvyereka uruhara bogira
akamo twotera abakenyezi nuko batokwicara barindira ibintu bije byikore ntibyokunda ntibyo banarimo ko byikora n'iby'ukuri abakenyezi turinda kuja hamwe tugafatanya urwo rugamba kose urugamba rworoshe kandi bujya guhindura ibintu byabayeho kuva kera mu mico no mu bigenzo ibintu byoroshe n'ibintu byofata umwanya mugabo muharanire kubikora ariko cyo mbona ico zo nagumye agarukako kirahambaye cyane ibizi uko abakenyezi banenda gutera imbere bakiteza imbere n'ukuri mu butunzi igihe cyose utazoba ufise icuzana nta jambo uzoronka nta kibanza uzoronka nibyo tubona biriko biraba urebo birakenewe ko abakenyezi n'ukuri twese duharanira gufashanya kugira ngo abakenyezi baronke ingene biteza imbere urabona cyafite na kiga kibazo cyagoye cy'uko abakenyezi badafite ibyateko byo gutorana nabyo birabavira gatoyi ariko nabo mwanya ritaraza n'umwanya ritaraza tugume turivugira ariko turivugire kandi abakenyezi barondeye uburyo bwose bushoboka bwo kwiteza imbere kuko icyo kintu kizofasha ikindi kintu gihambaye bokora no kuraba gucungera ko ata mwana w'umukobwa asubira kutajya mu ishuri cyangwa aja mu ishuri ngo abijyemo atari hejeje kuko ni ikintu gikomeye cyane ibyo bizotwubaka n'ibyo bizodufashiriza abakobwa bacu gukura bahagaze neza kandi bafite ijambo rero jo numva icyo kintu cyo kujya hamwe tukaguma tubirwanira tubidushigikirana ni ikintu gikomeye cyane kandi turagishobora nk'abarundi kazi.
Madame Zena ntiranyibagira kuja hamwe eka nk'umurwi kuja hamwe kugendera ingingo kugendera eka kwerekana ubushake bwo kugwanira no guhanira urenganzira bwa bakenyezi n'abafasoni ni ikintu gihambaye cyane rwose kama umutwe w'abafasoni muri iki gihe muri rusangi naka.
Murakoze ni ikintu gikomeye cyane kuja hamwe kuko Union Fair Force kandi umuntu ari umwe ntacyo yimarira itano tera akama bakenyezi ni kubabwira yuko tweza kuja hamwe kugira ngo tugwanire agateka kacu kuko dusanze harimo wese avuga ukundi kwiwe tutari hamwe nta n'ubu uzotwumviriza kandi nk'uko mubibona tuko tubaja hamwe baba bari hanze baba bari mu gihugu tuko dukora hamwe kugira ngo dushikane ijwi ryacu kure murabona ko no ngaha mu bihugu tubayemo tuko abari hanze amakreba arahari amaorganizasiyo arahari kandi ugiye kuvuga wenyine ngiye gusaba iki n'iki n'iki sico kirengeye muri abantu 20 niho ujya tugira marche de femme mu kwezi kwa gatatu kwa twabigize tukagenda tugasambuka muri ville tukavuga ati tuko dusaba amashuri yugurwe meza y'abakenyezi amabanki aho imitahe abakenyezi tugiye turi igihumbi niyo umuntu agiye ari umwe cyangwa batanu sico kimwe urumva abakenyezi tuza kujya hamwe tugakorana tugashyigikirana iyo umukenyezi umwe agize sixe abandi bakaja hamwe bakamurabiraho bakabaha inspiration mugabo tugahana inguvu ikindi navuga cyane ni uko tugiye hamwe tugomba ko tuba turagwanya abagabo dushaka kugira ngo dukorane twese tuje hamwe dufashanye kwiteza imbere n'ubuteza igihugu. Murakoze
Professeur Marie Louise Mbaricaka mu kanya gatoyi cyane rwose akama umwotera abashinga ntahe abagabo abahungu nakahe mu nzira yo gufasha kwihutisha uburenganzira bwa fasoni bungana n'ubw'abagabo abahungu eka n'abashinga ntahe mu kanya gato umunota umwe
akama notera abagabo karanyaruka cyane icyo nifuza ko abagabo batahura nuko iyo turiko turavuga kunganisha abagabo n'abagore tugufite abagabo ni ukugira ngo tuje ahabona dushobore gufadikanya twubake ibyagutse kurusha ibyo bari kubaka bonyine twebwe badusize inyuma batatugisha inama ataco dukorana na mba badufata nk'abana icyo kintu bo gitahura tugashyira hamwe two kubaka ibikomeye gusumba iby'umwe yubaka rero niko kamuno batera batangure ko tutariko tubondera kubashita no kubagwanya no kubahonyanga tuko tubondera kubagurira none rero boca babitahuye bagaca badushigikira kandi burya mugiye kubiraba neza abagabo bose babitahuye barashigikira abakenyezi babo kandi iyo babashigikiye bashika kure rero nibaza yuko icyo kintu dushoboye kugishika ko tukagura gutyo n'ibindi byose turondera ibyo bindi byose turondera twasanga byikoze.
Ego namwe mu gusozera Madame Zena Professeur Zena ntiyanyibagira akamumotera abahungu abagabo abashinga ntahe kugira ngo uyu mugambi wo kunganisha uburenganzira hagati y'abagabo n'abagore bungane akamumotera ni nkaka
akanya gato. Ego naje cyo novuga n'icyo Madame Louise yavuze abagabo mudushigikire kuko nkuko mubizi droit de la femme ni droit y'umuntu wese si ukuvuga ngo ni ukubagwanya ni ukugira ngo dushire hamwe tugire inguvu twese namantanga karo ku muryango umugabo n'umugore bashigikiranye bakorera hamwe umuryango utera imbere gusumba uyu muntu akora wenyine araruha fizikuma araruha bidasanzwe rero ntitubikora twenyine abagabo nibabande badushikira kandi biraboneka yuko iyo babyumva babitahura dushika kure nta ntitubikora twenyine hama abahungu nabo bakira abajene ugwaruka nikubenya yuko abakobwa ari abapartenaire n'abantu dukora bakorana abantu baje kubagwanya nuvuga ngo nukuvuga ngo nukuba umugore mugabo oya ahubwo nukugira ngo baba partenaire egale bakorane kugira ngo bateze imbere igihugu.
Professeur Zedan ntiranyibagira ndabashimiye cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi rya Amerika ku uyu munsi uhambaye umunsi guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi abafasoni kana abagore muri rusangi mwakoze
namwe kuduha aka kanya
ndabashimiye namwe Professeur Marie Louise Brichaco ku kanya mwatuwe ngo kugira ngo mugane ne radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane rwose cy'umunsi mukuru wahariwe abafasoni ku isi hose mwakoze
bashimiye ko mwamuhaye ijambo ndashimiye najya natwe twafatanye iki kiganiro
murakoze turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo mwakoze
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongiye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
Niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwa kata.